VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi ya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi na Diane Nahazwe mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda no mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Tubibutsa kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje email yacu ni gmail radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu. Uyu munsi rero turaganira ku kiganiro cy'amagara y'abantu. Nagira ngo rero mwese mbahe ikaze muri kiganiro muri isanga. Muri isanga ikiganiro gihe ijambo abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese rero kuri radio yanyu mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi mu kiganiro cyerekeye ubuzima amagara y'abantu turaganira n'abayobozi mashyirahamwe abiri, INSS rifasha abagendana umugera wa SIDA na ABUBEF rifasha imiryango mu mibereho myiza. N'amashyirahamwe aterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu kigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Turaganira rero ku bikorwa ayo mashyirahamwe akora mu Burundi, turebe icyo iyo nkunga ibafasha. Turaza kandi no kubaha ijambo namwe mutange ibitekerezo cyangwa se mubaze. Tubibutse nomero yacu ni 202-44-1-931. Abatumirwa bacu tuza kuganira ni Bwana Deo Ndayituye ko ni umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe INSS rifasha abagendana umugera wa SIDA mu Burundi. Undi mutumirwa wacu ni Dr. Audrine Kaneza, ni umuhuzabikorwa n'ingamba zijyana n'ubuvuzi mu ishyirahamwe riharanira imibereho myiza y'imiryango izwi ku izina rya ABUBEF. Ayo mashyirahamwe rero nk'uko nari mbivuze yombi, INSS na ABUBEF, aterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri USAID. Turaganira kuri ibyo bikorwa. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo mugenzi wanjye Diane Nahazwe abanza tubwire bimwe mu byo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayagejeje kuri Kongere ya Amerika mu ijambo yavuze mu ijoro ry'ejo kwa kabiri. Diane, umwanya ni wawe.
Ego Ejoni, mu ijambo ryiwe rya mbere imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku mugoroba wo kuri wa kabiri, Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko yumvirije neza abanyagihugu ba Amerika kandi ko aza yatanguye gushyira mu ngiro amategeko ajanye n'abimukira. Perezida Trump ahamenyesha ko ivyo bizofasha kugarukana amafaranga aharugwa mu mamiliyaridi y'amadolari. Perezida Trump yaragarutse ku mugambi wiwe wo kubaka uruhome rugaburi igihugu ca Mexico na Amerika, mu kuvuga ko ugo ruhome ari kigwanisho gikomeye co kugwanya ibiyayuramutwe hamwe n'ubwicanyi. Ikindi yamenyesheje nuko ariko arafata ingingo zo gukingira bikomeye igihugu kwijanye n'ibikorwa vy'iterabwoba rya Kiislamu. Yongera amenyesha kandi ko Amerika yatanze amamiliyaridi y'amadolari mu mahanga mu gihe inyubako zayo ziriko zirasambuka. Kuga Perezida Trump, Amerika rero ntishobora gutera imbere idashize abanyagihugu bayo imbere. Ikindi yagarutse ko nivyo amaze kurangura mu kiringo amaze arongoye igihugu, harimo amashahamwe amaze gutanga ubuzi. Biramenyerewe ko abashinga amateka n'abakenguza amateka badaturuka mugambwe umwe na Perezida bariko arashikiriza ijambo rya mbere bagira ico bamusubije ejo mu bamusubije harimo wahoze arongoye leta ya Kentucky aho yagize ati nduguriye twa mugina Trump asa nk'utariko arashamungiro ivyo yemeye vyo gusununura ukubaho neza kw'abanyamerika
ndagushimiye cyane Diane kuri byo utugezejeho hanyuma ubwo nagira ngo nyine tuze kuza kubigarukaho n'abatumirwa bacu muri kiganiro muri isanga abatumirwa bacu rero nkuko nabibabwiye ni Deo ndayituye ko ni umuhuza bikorwa wishyira hamwe INSS rifasha abanduye umugera wa sida mu Burundi ngo uhaye ikaze bwana ndayituye ko turi kumwe
ego
mbahaye ikaze kuri radio ijwi ry'America
nani ndabaramukije neza
iyi mukomere kandi mbashimiye n'uyu mwanya muduhaye undi mutumirwa wacu rero ni Dr. Audrine Kaneza no muhuza bikorwa w'ingamba zijyana n'ubuvuzi mwishyira hamwe riharanira imibereho myiza y'imiryango izwi ku izina rya Abobef. Madame Kaneza namwe mbahaye ikaze ku ijwi rya America.
Murakoze cyane.
Namwe mbashimiye kandi uyu mwanya muduhaye. Nagira ngo tuganire rero ku bikorwa mukora mu mashyira hamwe yanyu. Ariko kandi nanone nibutsa abari bakurikira dijwi rya America mu ijambo President Trump yavuze mugenzi wanjye Diane nahazwe yamaze kusubiriramo abatari babashije kumva amakuru yacu ya mu gitondo yavuze ku bintu byinshi ariko kandi avuga ko ashyira imneza cyangwa se inyungu za America imbere kurusha iby'amahanga nta kintu rero yigeza avuga kubijyanye n'imfashanyo ihabwa amahanga ubwo turaza kubigarukaho kubera ko aya mashyira hamwe yanyu INSS na ABUBEF bifashwa na Leta Zunze Ubumwe za America binyuze nyine mu kigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga mbahereho bwana Deo ndayituye ko muri INSS mwabwira abatwumva muri make mbese icyo iri shyirahamwe ryanyu urikora kuba batarize
murakoze kumpaka kanya iri shyirahamwe INSS yavutse mu kw'icumi tariki zine mu 1993 rishinzwe n'abantu bagendana uwo mugera wa sida ico gihe harimo indongo zashaka rero kushikiriza abandi kuva mu kinyegero bakavuga bakerekana bagashira habona ko bagendana uwo mugera niho baca batangura no kugira ibiganiro babwira abantu yuko kugwara uwo mugera wa sida atari ukwambara ibara yuko ari indwara umuntu ashobora kubana nayo hanyuma rero ibyaragiye bitera imbere kugeza aho mu myaka w'1996 bashobora gushinga ikigo cya mbere kukurikirana abarwayi no kugerageza kubafasha bakongera mbere bakanagira ikitwita depistage gusuzuma abaje kwipimisha byaragiye rero bitera imbere ku buryo ubu hasigaye hari ibikorwa mu izina byo gukurikirana abarwayi uwo harabonetse n'imiti ushobora gupfupfaza bakongera bagakurikirana n'indwara z'ibyuririzi ziza ziyongera ku mubiri utabuga ifisi ingufu zikomeza ukwigwanira rero mvuze mu majambo make INSS irafise ibigo biri hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi hariho ikigo gikuru kiraha i Bujumbura icyo kigo gikuru gifise abanywanyi barenga 400,000 hariho n'ibindi bigo biri ruguru nshaka kuvuga igitega hagati mu gihugu mu bumanuko imakamba no mu buraruko mu Kirundo ibyo bigo byose birimwo abaganga bikabamwo amalaboratoire kugira ngo bashobore gukurikirana abarwayi bagenda n'uwo mugera bashobore gutanga impanuro wo batarawandura kandi bashobore no gufasha ababyeyi bamaze kumenya ko bagenda n'uwo mugera ntibanduze abana babo bijya mu Gifaransa bakunda kwita petemeye nshatse kuvuga rero mu majambo make ibyo ni bikorwa byose bidukora duhereye ku kwirinda umugera mu kwigisha abanyagihugu mu migwi yabo itandukanye mu kubakira mu bigo kugira ngo abasanze banduye bashobore gukurikiranwa hanyuma bashobore no gushyirwa kurijya miti tupfaza hakaba hariho n'abaganga babakurikirana kugira ngo babavure izindi ndwara zerekeye zishobora kuza ziheka kuri uwo mugera wa sida ariko hakaba hariho n'ibikorwa bindi byo gufata mu mugongo abarwayi mu byerekeye ibyo twita psychosocial ibi byo by'imibereho ya minsi yose kugira kuko byarabonetse mu minsi yahera yuko umurwayi wa sida yafashwe no muri urwo rwego ashobora kugira ubuzima bumeze nabi mbere bamwe baraduka bakagira ibimenyetso by'ubusazi.
Ndabashimiye rwose kuri icyo byo bisobanuro byose muduhaye kuri rishyirahamwe ryanyu anesesiri ibyo rikora mu Burundi. Turaza gukomeza kubiganiraho n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo baraza kubabaza icyo bashaka gusobanukirwa kurushaho. Noneho Madame Audrine Kaneza, uri umuganga, uri umuhuzabikorwa w'ingamba zijyana n'ubuvuzi muri iryo shyirahamwe rirebana n'imibereho myiza y'imiryango mu Burundi, Abubefu. Muri make wabwira abatwumva icyo Abubefu ikora?
Ego, murakoze cyane. Majambo make, ishyirahamwe Abubefu ni association burundaise pour le bien-être familial mu Kirundi, mu ntiyo bisobanura yuko bari ishyirahamwe gitaha ineza y'imiryango. Ryatanguye 1991 rikaba ryemewe n'amategeko 1992. Twatanguye gukora ibikorwa neza na neza muri 1993 gushika ino saha. Tukaba dukorera mu bice bitandukanye by'igihugu. Dufise ama centre de santé, ama clinique ama clinique ashika ndwi, ama clinique fixe. Dufise rero n'ama clinique mobile aho tudashobora gushika tuheza tukarungikayo kugira dutangeyo ibyo dusanzwe dukora muri Abubef. Association burundaise pour le bien-être familial Abubef ikaba igizwe n'abakorerabushake bashika ku 600, hama ikaba ifite abakozi bashika 100. Tukaba dukoresha rero n'abamwe twita baremesha kiyago muri komunote. Abo rero bakaba badufasha cyane cyane mu bintu byo guhimiriza no mu gutanga inyigisho zizerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza. Rero ku cyerekeye icyo dusanzwe dukora mu mavuriro yacu, hariho ibintu bishika 9 dusanzwe dukoraho bijanye n'amagara meza, gucandagisha ibibondo ababyeyi n'abandi babyifuza, gupimisha imbanyi, gupimisha umugera wa sida no gukurikiranisha abasigaye bamaze kwandura. Tukaba dufise muri aya mavuriro yashashikandwi abashika 200,000 birenga by'abakurikiranwaho. Hama tukaba dusanze dutanga n'izindi nyigisho zerekeye kwirinda kwandura indwara zandukira mu bihimba by'irondoka, tukaba tunazivura hose mu mavuriro yacu. Hama cyane tukanashyigikira tukanashimikira ku bintu byerekeye gutandukanya ibyaha planification familiale, hamwe no kuvura abagize ingorane zo gufatwa ku nguvu, cyangwa tukavura abagize ingorane zo gukururisha imbanyi. Hama hariho n'ibindi dusanze dukora byinshi byose dusanga mu maservisi ya sante sexuelle reproductive. Hariho rero n'ibyo dutanga kugwaruka, inyigisho dutanga zerekeye cyane cyane ukwirinda prevention, tukaba dutangaho n'ibindi ama service convivial jeune, sinzi ingene nabihindura mu Kirundi. Ego, ibyo akaba ari ibikorwa cyane cyane dukora muri Abubefu. Rero tukaba dufite intumbero zishika 4 tugenderako. Murambabarira mpava nsanga bingoye kuvuga mu kirimi cy'Ikirundi.
Turagerageza
Ego intumbero ya mbere ni défense des droits. Sinzi ngira muhaza mumfashe.
Eh no kurengera uburenganzira.
Uburenganzira bw'umwe wese. Ama ishaka biri tukaba dushimikira kuri ni kintu twakwita autonomisation de communauté aho umwe wese ahamagariwe kuba imboneza muri mu mibereho yacu muri communauté. Ama akaba ariho ni cha gatatu arico no kwita umushinge wa Bobes ni le service aux populations ni ivyo dutsanzwe dutanga
ku baturage ku banyagihugu
mu ego mu banyagihugu hariho rero ni na inyopo la performance aho harimo ibintu byinshi gukomeza ama migendranire hagati y'amavuriro yacu na yabandi guteza imbere aba les prestataires n'ubukane abaforoma abaganga dukoresha n'ababandi ahanini nibyo dusanze dukora mu ishyara hamwe rya BBF
ari rwose ni byinshi ari byo muri wa BBF ndibwira ko ni bimwe mutunyuriyemo nyine ntabwo byose umuntu yabivuga ngo abirangize
ntawo bimara
ari ibyo byo muri ya BBF ari nibyo muri INSS ni bikorwa bikomeye byiza kandi bifasha abanyagihugu ndumva bakurikiye rwose ntago twakwirirwa tubisubiramo muvuzemo byinshi cyane bijyana no gufasha amagara y'abantu mu buryo butandukanye mu ijambo rero nkuko twari tubivuze mu kanya mu ijambo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ntabwo yigeze akomoza kubyerekeranye no gufasha amahanga nkuko muri aya mashyirahamwe yanyuye mwafashwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze nyine muri programu ya perezida PEPFAR cyangwa se muri USAID mu kigo cy'iterambere mpuzamahanga cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkubwo mbahereyeho bwana Deo mwebwe mbahereyeho Deo ndayituye ko mwabyakiriye gute kumva ko ntacyo wabivuzeho murabibona gute
byaduhaye icyizere yuko ama imfashanyo zari zisanzwe zitangwa mu gisata cyo kurwanya umugira wa sida zigatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumbure n'ibitaba mu ngingo zizofatwa mu nyuma byo hava bishobora kuguma uko byari icyo rero cyo bikintu kidushimishije cyane kuko ubundi twari dufise ubwoba kuko haravuzwe ko imigambi nk'iyi twebwe twashyira mu ngiro irimwo ibya planning familial ezo kugabanya imbyaro harimo ibi byo kukurikirana imirwi igaramwe kubitsi yindi mu nicorezo na sida n'umugara wa sida hari habuzo yuko ashobora kuzohava iyo migambi yose idasubira gufashwa ibyo rero twebwe twaharura yuko bishobora kutugirira ingaruka mbi rwose koyo bari atacu yabivuze ko biradushimisha
nta mpungenge bibateye se ko bishobora guhagarara kuba nta nicyo yabivuzeho nyine
icyo bituma navuze nti n'ubu twebwe tuguma twizera ariko kubera byanavuzwe n'atacu yabivuze ko kandi ntiyavuze ko asubiye kubyo yari yavuze kare nicyo gituma ubundi ubwobahoho bugumaho kuko uretse yuko hogabanuka ry'amafaranga yaca mu kigega PEPFAR na USAID ubundi n'amafaranga menshi cyane akoreshwa mu kurwanya umugera wa sida mu bisata bitandukanye aciye muri Fonds Mondial Global Health nayo nyine hafi 20% atangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
reka noneho na Dr. Audrine Kaneza nawe yatubwire uko yabyakiriye
ego murakoze cyane ni cyizere kidasanzwe kuko urumva nkuko mugenzi wanje yaje kubivuga twari mu ruhagarara n'ubu sinibaza ko twaba twaruvuye muko kumugani wanyu kubona tabica bivuzeho ntigisigura yuko bitazovugwa mugabo urumva tugumana icyizere yuko ejo canke hijya ejo ahubwo byo haba ahubwo tukizera gose ko byo haba bikisinunura kuko burya hari hihangiro bihaye sinzi aho ko no gisigura muri onivo ya unisida ihangiro rinini ya cyane aho bipfuza yuko abantu bashika kuri 99% kwijana bose bashobora kuba bokurikiranwa gushika babe neza hani hagire hariho ico bita cascade no not ibyo rero turabiye ku mfashanyo twahora turonka mu ma projet de santé exécuta canke indirectement biciye muri fond mondial canke au niveau du gouvernement ma programme ya gouvernement aho hose ni kintu cari kiduhanze gose kuko ni cizere cari cizere gose ku bantu baba basanzwe bagendana umugera wa sida kuko bari baraha toreye nubwo nakoyokwe kuko urumva na mahera yaje afasha cyane kugira ngo bakurikiranwa bagwaye umugera wa sida bisinonore rero ni cizere kidasanzwe mugabo nkuko yabivuze tugumana ubwoba ni naho ngira ngo abantu bamwe biciye muri za defense des droits plaidoyer nibindi bogerageza bakaraba kuko urumva burya turi mu bihugu uburundi buri mu bihugu novuga te en voie de développement taho burigeza cyane bukikeneye umuntu abufata ukuboko kugira dushobore kugira imbere gatoyi aho rero yavuze ko abantu nibyo ntidusigitigiri kinini ya cyane cy'abantu bagendana umugera wa sida mugana aho nesigito kandi sabo gutabwa nk'uko mugenzi wanje yari yabivuze barakeneye gukurikiranwa kwama misesi bamerewe neza kuko n'abantu basaba uburyo bwinshi kugira babeho nibahave basanga bakumiriwe kubera imvo zindi zimwe tudashimye kugarukako nukuri tubirabye jewe nabyumvise numva agatima karasimbye mugabo ni sawa ego ni cizere kuko urumva ntacu bari bwa bivuge ko mugabo byanugwanugwa ntubwesha nubavuga ngo ntabyo yumvise
umuntu yakwizera ko bizakomeza
ego
ye none mbagarutseho bwana ndayitewe ko icyo aho mubona mwavuga ko hashobora kubona nk'ingaruka nk'iyi programme ihagaze twizere ko hari amafaranga azakomeza kuboneka bagafasha noneho iyo nkunga tuvuge iramutse igabanutse cyangwa se ihagaze aho mwumva hashobora kuba hazahara cyane mu ngaruka byagira ni nko mu bihe bisata turebye nko mu byo mukora
mu byo dukora muri INFS ariho imigambi itatu dushyira mu ngiro dukoresheje imfashanyo yo mu kigo PEPFAR iyo migambi ni nk'umugambi umwe twita IHPD mu cyongereza ni Integrated Services of Health izo uwo mugambi tuwukorera cyane cyane mu Kirundo ni umugambi uca udufasha kurwanya umugera wa sida ariko tubigiriye mu kurwanya n'izindi ndwara nyinshi bijyanye kikaba nk'igikorwa kibereye hamwe nk'uwo ni umugambi wacu uhagarara kandi ari umugambi wari ufitiye akamaro rwose abantu bashobora gushikira amaserivisi utanga nk'aho ndesima yuko twaca tuhagira agahombo ko hafi imiliyoni amajana 3 zirenga kuri uwo mugambi gusa turabye ku byerekeye umugambi wo kurwanya kwanduzwa kw'abana bivuye ku babyeyi babo iki twita PMTCT Prevention of Mother to Child Transmission of HIV no bivuga mu Kirundi nyene uku kuhajya kubya gukurikirana ababyeyi bafise imbanyi iyo bazi yuko banduye umugera kugira ngo ababyeyi bibaruke ibibondo bikomeye bitafise uwo mugera no gukurikirana nyabana bakira inzoya kugira ngo bashike aho baba abacuko batarandura uwo mugambi wadufasha gukurikirana mfatiye ku kararo kahanye ni Bujumbura gusa abapfasoni barenga 146 n'abana bamaze kuvuka barenga 130
uwo n'umugambi nawo wakoresha amafaranga mbarura ko arenga hafi imiliyoni 150 kuri uyu mwaka gusa. Nshize hamwe rero n'ubundi mugambi witwa linkages ari wowo wita kuri bajya abantu yimirwi y'abantu isanzwe yo yigeramiwe kuruta iyindi mu Burundi n'iki kiza cya SIDA. Uwo nawe akaba ari umugambi dufite icyizere ko uzogera mu 2019 ariko kuri uyu mwaka wonyine tukaba dufite bije yawo irenga gato y'imiliyoni 320 yose hamwe ndayaharuye marura akora amafaranga arenga mu marundi imiliyoni 400 ni ukuvuga ni hafi 20% cyangwa 22% y'amafaranga yose INSS ikoresha mu mwaka mu bikubikora. Aho rero mba mvuze gusa ku mafaranga aba yaje directement ava muri PEPFAR ashikira mu bikorwa bya INSS. Kuko ubundi iyo ngingo yarindigiye mu ngiro saya gusa tuba tugitakaje kuko no muri fomu ndiyara catakara kandi nayo fomu ndiyara nayo finansa idufasha gushyira mu ngiro hafi 50% y'ibikorwa byose dukora. Ni ukuvuga rero yuko uciye ufata ko fomu ndiyara ikiyibura uburyo bwo gusubira kudufinansa hanyuma na PEPFAR igahagarika tuwasigarana hafi 30% ya bije dufise mu mwaka. Urumva yuko
ntago yakora byinshi. Hari byinshi byahazaharira kandi se mu mashyirahamwe yanyu mwenyine no mu yandi nanone yaba afashwa na Amerika. Naho mwebwe muganga Audrine Kaneza, mwebwe muri Abubefo muri makeya kugira ngo tubone uko duha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara, muri makeya aho mubona haza hara cyane hagira hakorwaho cyane n'ingaruka aya mafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashisha kugira ngo muri ibyo bikorwa cyane cyane by'ubuvuzi ni nka hehe?
Muri ABF hariho ama proje amwamwe dusanze dukorera ko ahanini akaba arayaza da yereka yerekera ba fasoni babibungenze canke iyo migwi yindi iri bakonsidera ko ari a risque. Rero umugambi wa mbere hariho wa PMTCT activity ukaba uraba cane cane abafasoni bibungenze canke bonsa n'imiryango yabo, ni kuvuga abana bashinganahe babo. Ibyo byose donc ni proje yari imaze yoheze mu mwaka ukurikira mugabo urumva twatanguye gukorana kuva mu mwaka mu 2013 donc yo ikaba yari ifise budget actuel yaba 250,000 dollars $250,000 z'amadolari. Rero ico kintu iyo proje nka hamwe byoja mu ngiro murumva ko hariho ico ba gihadze cyane gose gucerekeye aba prevention de la transmission mère enfant hamariho rero n'indi ntumbero ya linkages indi mugambi wa linkages wowe ukaba werekeye abo bandi bose twashize mu mugwi w'abantu bari a risque yo kwandura umugera. Abo iyo rero n'umugambi munini ya nkuko mugenzi wanje wabivuze ukaba uzomara imyaka 5 watanguye mu mwaka uheze tukaba tuburonka ko ku mwaka nk'amahera ashika kuri 500,000 z'amadolari n'abantu umugambi ukomeye cyane urabye ihangiro twaronse twihaye turabye muri UNICEF. Rero iruhande y'izo zibiri hariho amahera aca muri fomu mondiale twari dusanze dukoresha kuko izo zibiri tuvuze ntizikwiragiye hose aho dukorera ni mu ma province ane muri angahe y'igihugu hama no muri indwi dusanze munani dusanze dukoreramo muri ABF. Kuvuga yuko fomu mondiale yoyo iza iraba aho hose ahandi hatari igakoreraho tuyironka ko abakozi tuyironka ko ibyo nokwita mantra ibikoresho byo kugira imiti ibintu byinshi cyane bica muri fomu mondiale biciye ku mahera ya USAID numva ko ari ikintu kinini yatweva tutakaza
hamwe
hagize ikintu
gihinduka cyangwa saka hagara amafaranga gahagara ye murakoze cyane twibutsa abatwumva ko ari radijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na FM 88.3 Kigali mu Rwanda naho mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2 reka noneho tujye kuri telefone twakire abakunzi bijwi rya America Nduwimana nguhereho uranyumva Nduwimana Nduwimana ntabwo arimo kutwumva Yves wowe uranyumva?
Yego ndakumva.
Eh ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Eh nakibaza ko kuri cyo cyane n'umugera wa Sida.
Yego. Baza? Yves urimo kutwumva?
Ikindi kigira kabiri nacyo none
ntabwo
twakubonye
gato ninde turimo kuvugana ni Nduwimana
Nduwimana ino
subiramo ikibazo cyawe ntabwo cyumvikanye cyacitse subiramo ikibazo cyawe ntabwo cyumvikanye
kibazo cy'inzwe ati kuko cyitujyanye n'umugera wa Sida abantu mapfuriro babayitoka ngo nta miti iboneka ngo ntibaronka ngo imiti ikwiye y'umugera wa Sida ni ukubura cyangwa ni ubukene iryo shyirahamwe na ryo guca ryuga amahera yo gutanga umugera wa Sida kandi abantu nabo bumva baguma bafata imiti none bumva aho bazongererwa gute cyangwa bitogenda gute yumva abantu batazosha bapfa ku byinshi ahubwo rero ikongereza imiti abantu nko muri komune hose nyabiraba bavuga ati nta miti ihari kuriye sinzi ko ari kubura cyangwa ubukena sinzi cyose ahubwo nibongereza imiti kugira abantu bafate imiti kuriye icyo nicyo kibazo nari mfite
ye mbabajije madame Kaneza icyo Nduwimana avuga imiti aravuga ko hari abantu bagenda bakabura imiti ya Sida imiti yaba ihari ihagije cyangwa se niba hari cyo mubiziho yaba ari mike hari cyaba cyarahindutse kubera nk'imfashanyo amahanga yaba yaragabanyije ugereranije nuko byari bimeze mbere ikibazo kifashe gute
oya urumva mu bisanzwe muri rusange nta miti buze hano mugabo urumva ngira ni hamwe hariyo ibyo tugendera ko novuga nti ku mategeko y'igihugu bitaba biragira aho uwugwaye wese aca atangura umuti mugabo urumva biri mu ngiro byaramaze gusinywa ku rwego rwo hejuru nibaza ko ari ibintu tuzotandukira vuba imiti irahari kandi urumva ni imiti sanduye imiti ihari n'imiti yoroshe gufata turavye aho hambere imiti bafata wasanga ari imiti igoye gufata kandi no iri n'ubwinshi bwayo urumva ntibyari byoroshe cyane ubu imiti sinovuga yuko ibuze na mugenzi wanje Deo muri ANSS yo bivuga hari aho ubona rimwe na rimwe hariho ico nokwita rupture de stock mugabo urumva n'ibintu bidateba mugabo rero nkuko tugarutse kuco tariko turavuga nka hamwe biciye kuko mba n'imiti ca tuyironka via refund za USAID hanini biciye muri fond mondiale nka hamwe hagizeho nk'igihinduka iyo miti yo hezi kagabanuka kuko urumva bica hari mugabo rero gushika ino saha aho ngeze amaso naho nibaza ko atakibazo c'imiti kihari hama kucerekeye iyo ino byita nti impact kuri ubuzima bw'abagendana umugero wa Sida nibyo nka hamwe hoba hari ikintu nkuko abivuze Nduwimana umuntu yoraba agasabiriza hirya no hino kuko urumva ni ikintu gihambaye cyane ubuzima bw'umuntu ture dushize iruhande yuko akenera ibiti birutu ukomeye mugabo urumva ni ikintu umuntu yoshiramo ingufu nyinshi gusumba abo bandi kuko urumva baba bafise ibibazo byinshi byerekeye no gufungura neza n'ibindi bijana no gukurikiranwa kw'indwara basanze bagendana
mbere yuko tumbaha umwanya na Deo nawe akagira icyo yongeraho niba hari ashobora kukuzuriza ndeka tumanze twakire Eric uranyumva
ego ndabumva
nge urahagana he
ndi mu gatumba
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagira shimire mwe mu majambo hama kibazo umuganga Odine yashikirije ko bemerewe gukora mu 92 ama INSS nao yatangiye gukora mu 93 byanyobe gutahura ingene bashoboye gukorana ko bose barangura igikorwa kimwe eske byakunze gute akabazo mfite ngaka mbe ayo mashyirahamwe ari mu gihugu cyose cyanyu mbe bakorana gute na USAID na mabranche twavuga ko ari uduce twa USAID ama ikibazo cya kabiri mbeko numvise perezida wa Amerika atashikirije ibijyanye n'ifashanyo yabwa ayo mashyirahamwe ubwo na bwoba bafise ko bazogira ingaruka cyanye bishyitse nabo bagahagarika iyo fashanyo ni gute bo byifata nk'uko nk'umuntu agwaye umugira wa sida ngaca yumva umenga biramwase niyahe nindi mesho botanga kugira twumve nabo bohagarika ifashanyo ko oguma ari akantu karemesha abagwaye umugira wa sida ama ikibazo cya nyuma aricyo cya gatatu umuganga yashikirije ko ahejeje gushikiriza ko abihaye ihangiro ryo gukurikirana abantu kugeza ku bice 90% muga umuntu unge kuri iki kibazo cya gatatu ko yumvi ko cyoba kijyanye n'ibyana sije y'uno munsi mugabo cyanyinjiyemo ko nariko ndakurikirana ikiganiro nagira mbaza ati none nk'ubu ibice bigeze ku bice nka bingahe ko bihayangiro ryo gushyira ku bice 90% waba bageze nko muri uno mwaka w'2017 waba bageze ku bice bingahe murakoze ibibazo byanjye byari
urakoze Eric reka muri make tubanze tusubize ibibazo byawe mbere yuko twakira undi ubajije ibibazo byinshi ndizera ko abaza kubaza nyuma baza kugenda babaza ibibazo bikeya cyangwa se bigufi ubwo ndeoreka nguhereho usubize Eric
ego murakoze imbere yuko nishura Eric nagira ngaruke gatonya kuco mugenzanje docteur yashikirije ku kibazo cyandu w'Imana uko yamwishuye na jewe niko ndabibona mugabe imiti n'ukuri gushika uyu munsi ntibyari bwabe ngo ibure kuko iba imiti yo gupfupfa haza iba n'ijya miti y'ibyorezo yaboneka gusa hariho imwe imwe ishobora kubura kubera yuko hari aho usanga bisaba ko umurwayi ayirondera cyangwa akarondera ubundi buryo kuyironka ariko icyo ntibihagarara ko umwanya murenga ngarutse no ku bibazo bya Eric yagize ati ngira ngo ayo mashyirahamwe ko yumva ari ayakera yohava bari uduce twa USAID kahaba namba haba namba
uko mukorana nayo nuko mukorana hagati yanyu
twebwe turakorana nayo gusa twerekanye imigambi dufise tukerekana ibyo abarwayi bakeneye tukerekana ibyokorwa mu kukinga icyo kiza ntikibandanye kirandagata bisatu kinganda ibyo twazerekanye USAID na Hezikiga ibyo twashikirije hanyuma babonye bijyanye n'uburyo bafite n'imigambi nabo basanzwe bafite muri urwego rw'urwanya umugera wa sida bagaheza tugakorana bakafinansa amaproje twabashikirije nibaza yuko aho inyishu atayininomuha arahongera aravuga ati none ntabwo bamwebwe mufise hamwe ibyoba iyo ngingo igafatwa n'iyihendemesho
agomba kuba atari yakurikiye agomba kuba atari yakurikiye ko mwigeze kukivugaho
ego twigeze kucishura ico twavuze tuti ahubwo abo babishoboye abagira bya plaidoyer babandanye rwose mu rwego rwa diplomasi babandanye bakora kuko bibaza yuko nubwo turiko tubivugira ngaha mu Burundi iki ni kibazo cohava kibi kibazo kininiya no hanze mu makungu kuri iki naco ikibiharura tashoboye gutahura twavuze tuti ubu tugeze kwihangira bishasha ya US tonze UNA donc onisida na OMS yuko twoshikira ibi biharuro bya 90 90 90 niko babivuga babashatse kuvuga yuko abantu bose bagendana umugera wa sida kugira ngo dushobore guhagarika uwo mugera kugira ngo ico kiza nkibandanye kije imbere tubwirizwa ko iyo 90 ya mbere tuyishikira ikaba 90 yo kuvuga yuko abantu bose bagendana umugera wa sida twashoboye gupima abantu 90% babo bagaheza bakamenyeshwa yuko bagendana umugera bagaheza rero kuraba bamenye ko bagendana umugera tugashobora gukora ku buryo 90% babo bashobora guca batanguzwa umuti ijya miti pfupfaza buno nyine hanyuma duharuye rero amezi 12 aheze baramaze gutangura iyo miti tugashikaho 90% y'abantu bose bamaze amezi 12 bafata umuti baba batakishobora kwerekana umugera mu maraso yabo bapima baguma bagendana umugera mugabo baragera ahantu iyo bafashe imiti neza mu mezi 12 ushobora gupima amaraso yabo nk'ubu kiwubona nico izo 93 bivuga ngira ngo doktori yari yabivuze mu ntango mugabo ngira yari yari kubikiranye neza ati none mugeze hehe jewe ndaze mu biharuro dufisa muri INSS ubu ubyo tugora guharura 90 ya mbere mugabo 90 ya kabiri turayishobora na 90 ya gatatu 90 ya kabiri nayo turashobora kuko ubu niho tugitangura ikicuko umuntu wese amenyekanye ko agenda n'umugera ahejeje gupimwa boca bamushira ku muti ibyo niho leta y'u Burundi kizemeza haracyari ibikorwa byo kubishyira mu ngiro ntiturashobora rero kubiharura neza ngo tumenye neza aho twaba tugeze mugabo iyi 93 yoyo muri INSS turafise igiharuro kuko ku bantu barenga gatoyi 5000 ni ukuvuga 5,500 bagenda n'umugera wa sida kandi bari ku muti muri abo 81% berekana yuko atamugera ukiri mu maraso yabo nubwo bazwi neza kandi baguma babakurikiranwa n'abagendana umugera wa sida
yebwo ngubwo Dr. Kaneza araza kugira icyo yaza kukongereraho nyuma tumaze kwakira Gilbert turi kumwe yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make ya kugira ngo tuze guha umwanya abandi
yego nge n'ukuri na byinshi nawe tuvuga kuko ijyana sana nayo kuri cyane bivaye n'akazi narimo halo
yego abanye ariko radio yawe
reka mbayigabanye
nyarutsa kugira ngo umwanya utadushirana
halo
yego komeza kandi unyarutse
ego ama njenaga ndamubaze yabishika umuntu yamenye hakiri kare ko agwaye agafata akajya ku miti yabishika akagira inyungu mugiya mu buzima bwa miso shanke birashika agakira burundu
yego uretse none ubwo icyo kibazo cyawe reka turacyanditse turareka twakire na Diomede urakoze Gilbert Diomede uranyumva
maneza again
ikibazo cyawe muri make
yego amakuru y'imisi again
tumeze neza bazi ikibazo cyawe
murakoze murakoze kumva igambo yego nashakanda mwibarize kubyerekeye by'amagara y'abantu kabari rya sida nyakuba kwa mwe urongo ye isiramu ya sida mwumye mwukise mwumye mwukise kwera besi abantu usanga bagwaye umugero ugasanga ni barongo iso babafasha none mwumye mwododorera hanze kuko hanze turabye hanze amashyirahamwe ni yafasha abagwayi ba sida kuko turabye bamwe bamwe baragwaye cyane gose kandi na kuko turiko tubiraba abagwayi ni besi cyane mwebwe muba mufise imiti ingana gute yo kubavura canke muti irya ndwara abagwaye yoba muba mufise uburyo bwo kugira irya ndwara yabo ikire kandi murabe na leta murabe n'amashyirahamwe arenga mesi yari hanze kugira dodore kugira abafashe kuko n'abantu bagowe cyane gose murakoze
uravuga abarwaye sida cyangwa ni izindi ndwara baremaze kutubwira ariko ko imiti kugeza ubu ngubu ihari
ikindi nacyo nacyanda mwibarize mbe muba mufise ibipimo bingana gute kugira mupima abagwaye bagwaye indwara
ibipimo urashaka kuvuga iki
dufate ibipimo nk'abigiye bapima abagwaye urabona
ibyo gukoresha bapima se
kugira bagupime umere neza ura arije agupima ugasanga uragwaye n'igihe utabugwaye nagira ndamwibarize ko boba babifise kuko arije usangira ipimo usanga bapima ugasanga ntimeze neza ugasanga bimwe bimeze neza n'ibindi bimeze neza
iyo bimeze neza cyangwa bimeze nabi urumva
bimeze nabi
reka uburetse kugenda nk'umwanya muganga hanyuma kubwire Dr. Kaneza
ego
niba hari ikibazo wifuza kumubaza kugira ngo usobanukirwe ikibazo kibwo wamubaza muganga Kaneza
Diomede nibaza yuko kibazo Diomede abajije cy'ibipimo umuntu ashobora kuvuga ati bishobora kuba atari byiza canke mu bisanzwe aho ndiko mvuga muri abo befu mugabo mvugira osi n'ahandi mu mavuriro atandukanye hari ikintu bagiye barashiraho no kwita ni controle de la qualité ngira mwafasha kugitraduza kugihindura mu kirundi aho ibipimo dukoresha ni bimwe test rapide iyo rero niyo isanzwe yemewe mu gihugu rero ico gipimo umuntu aragikora rimwe hama yari umbwiye hari umuntu asanzwe yanduye bararaba bagasubira bagapima kandi kigira kabiri kugira barabe yuko by'ukuri uwo muntu yagwaye canke atagwaye ego kwico rero nibaza yuko atangorane
impungenge yagombye kugira
ego noremesha Diomede hama kubasanzwe bagwaye hariho ibipimo bindi bidusanzwe dukora zwe kubakurikiranisha hari ibyo by'uko tuza turaraba aho bateye mu gusundunura amagara yabo kuri abo bantu baba basanzwe bafise bagendana icyo kiza cy'umugabo wa sida rero hariho ibipimo nuvuga nti dukoresha by'amasede katre gushaje viha naho atari henshi si henshi babifise mugabo ubu unye hariho ibisanzwe bikora kandi turagerageza yuko turageza kugira ngo ababishoboye bose baronke ibyo bipimo byerekana aho umuntu ageze mu kwimwikurikiranishwa agiwe aho tubipima ku mezi atandatu ku mezi 18 kuko niho umuntu aheza akabona yuko umuti wahavuye ugira akamaro uwo muntu agwaye canke atakamaro uri kuramubwirira hama akaraba ikindi kintu amuhindurira
noneho Gilbert ndumva byari bisobanutse ikibazo mwari mwacyumvise reka Gilbert nawe yari yabajije ibyerekeranye n'imiti n'umuntu igihe umuntu ayifashe niba ashobora no kuba yakira
ego unyaho tugeze aho ibyigwa bigeze nta muntu nta uratora umuti ugukira burundu umugero wa sida mugabo urumva aho unyaho tugeze hariho imiti ipfupfa haza n'igwanya ibyangwara z'ivyururizi usanga kenshi bakunda kugwara ibyo rero birahari kandi birakwiye mugabo umuti umuntu uvuga ngo yakize anyoye yakize ntawuraboneka nagira ngo dusobanure gatoya ingira yoba yatahuye nabi ibyo twasiguye bwa mbere igipimo muri rya hangiro rya 93 ni abantu bagiye ku muti mugabo mu maraso yawe umugera busa nk'ukumengo ntukiboneka ubukirimwo mugabo ntuboneka niho umuntu atatangura kubona ko umuntu amagara yewe yisundunuye atavya indwara z'ibyuriri atakigira ukabona ko ari umuntu ameze neza agenda mu bandi ataco umwikekako
ni umugera ntuburimo ariko kandi ntago biba bivuga ko yakize
umugera mu maraso uragabanuka ku buryo uba utaboneka icyo twokita charge virale undetectable mugabo ubwiye hariho ibindi novuga nti bikomeye gusumba ushobora kuja kuraba ugasanga uracarimwe mugabo ibyo ntacu bitwaye umaze kugabanuka mu maraso ntibabe bakibubona aho umuntu arabemeze neza akabaho nk'abandi
uwo suranduza ushobora kwanduza uwo nguwo utagaragara
uranduza koko uranduza kandi urandutsa nyene ntawo ca bivuga ko kutakiri mu maraso atawe kwanduza iyo mwanduza nico gituma tudashatse gusobanura ntihagire abantu bashaba biyumvira yuko umuntu aba yakize ntaba yakize umugere ukirimwe mu maraso mugabo ntubukiboneka muri ibyo bipimo dusanze dukora n'igipimo sho hasi nivyo novuga nti hari ibyo dupima hariho ibindi byisununuye umuntu aheza akabona yuko umugere ukirimwo mu maserure numva novuga nti nko mu maserure mugabo ahandi mu maraso uba wagabanutse umuntu akagira amagara meza atagwaragurika
ubwo reka noneho na bwana Ndayituye ko nawe agira icyo yongeraho niba ashobora kuzuza ku byo mwarimu amaze kuvuga mbere y'uko twakira abandi bakunze ibirwa ry'Amerika
ego murakoze cyane icyo kintu ndagikengurukiye mugenzi wanjye doktore kuko ni ikintu abantu benshi bashobora kwihenda ko tuvuze yuko umuntu yashikiriye iryo hangiro rya 93 yuko umugero utaboneka mu maraso si kuvuga yuko batacanduza kandi si kuvuga ko aba yakize ahubwo gusa ni ikimenyetso cyerekana ko amagara yiwe ashobora kumera neza kuruta akashobora gukora ibikorwa bya minsi yose abandi bose bakora za ndwara z'ijurizi zikaba nke akabaho ko twokwita imizi normal nayo Diomedi yabajije ati none muronderera hehe muri ko mwiyumvira kuronderera hehe bimwe barimwishiye ku byerekeye ibyo by'ibipimo nibaza yuko naho nyine ashobora kuba yagize nk'amakenga akabona uwagiye akipimisha mu nyuma akamubwira batigenda rero hajya nawe ugira igipimo igira kabiri ni ukubera ariko bimeze si ukuvuga ko igipimo cyari kibi izo bita test rapide docteur yababwiye si ukuvuga yuko baba bamupimishije igipimo kitameze neza oya ni ukubera muri protocol ari uko bimeze baba bashaka guhinyuza niko ngira umuntu yabisigura neza nayo ukurondera ubwo buryo cyangwa iyo miti kugira ngo dushobore kubandanya dufasha abanywanyi bacu ibyo turabigira kandi na kare twabigira gusa dufise ubwoba bw'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zafasha kuruta abandi bose nicyo gituma zikuyemo akarenge hoba ibyononekara byinshi n'ayahandi barafasha abafaransa barafasha iburaya mu yandi maambasade barafasha amaambasade arahi Bujumbura cyangwa iyo tugiye mu manama mpuzamakungu turarondera abaparteneri bagafasha ariko rero gushika uyu munsi umuparteneri yafasha ku rugero runini kandi ku isi yose ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gituma dufite ayo makenga hamwe iyo ngingo yafatwa
hano hari utwandikiye mu batwandikiye kuri Facebook Vedaste Buzoya avuze ati yemwe ati nibakomeze ati mugabo ndabona ari twebwe abakene izo ndwara zihitana gusa ati naho nta muzungu bavuga ko yishwe na sida ati uretse bamwe bakenye nkatwe ati ni twe duhitanwa na sida aha mwamubwira iki
n'ubumengo twomuremesha komuremesha burya nta n'ingwara idatora ntitora ngo numukene ngo numuzungu ngo numukeka n'ingwara idatora burya nico gituma umuntu umwe wese ahamagariwe guhaguruka kugira ngo turondeze tudodore nyamuneka iryo barantirigwe ko hagira umuntu yoba muri ino myaka kicicwa n'umugera wa sida aho tugeze n'ahantu huko abo bantu babaho nk'abandi bose atangorane bafise mu buzima bwabo
yajambiye kuri telefone nawe tukwakire ikibazo cyawe muri make Janvier
aroma namahoro
ni namahoro nawe
naje namahoro
eh hey.
Mubisante n'izindi yana fiste
mhm
amase hamwe ndasi naje nayo aha abije prawuzi n'akuba bwa muntu ari arakora kitanda kubera kuko mbona mu myaka yahera wasanga abantu bitwa n'indwa zitandukanye harimo iyo migera hariho nk'abana n'ababyeyi baba bafite kwibaruka abana bagenda mu gira kuga nawe nyuma agaca bagiramo bakagira ibyo ngorane bakandara n'abakandatariho babyiseye rero ayo mashyirahamwe nabandanye akora mbere asumbirijweho ndayasigikiye cyane rwose ntagiye umwana gihugu
urakoze cyane
turamukengurukiye natwe
turamukengurukiye cyane
twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga tsigaje iminota itarenze inehari kugira ngo tube dushoje ariko tukomeze rero tuganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone abakunzi b'Ijwi rya Amerika baracyakomeza gutelefona ariko muri make ngarutse kuri kuri irishyirahamwe rifasha abagendana umugera wa SIDA INSS iyo murebye mubona ingorane muhura nazo mu kugera ku bantu cyangwa se abantu baza kwipimisha ku bushake hari abagitinda cyangwa se abagifite impungenge cyangwa badatinyuka kuza kwivuza cyangwa kwipimisha
ego hari abantu bagitinya kandi biratubabaza cyane turacabona abantu badashaka ko mu muryango wabo bamenya ko bafata imiti icurumba n'ikintu kikigoye kandi kubyiza umuntu yamaze kumenya yuko yamaze kwandura uwo mugera twahimiriza yuko ahubwo boca bazana abantu bose umuryango wabo kuko tubashyira mu bavulnerable mu bantu baba babangamiwe n'uwo mugera mu gihe harimo nk'umubyeyi cyangwa azankumufasoni cyangwa abumugabo yobaja yaranduye twahimiriza cyane yuko baca bazana n'abana kugira ngo bapimwe hanyuma bakurikiranwe hakiri kare kuko kenshi nk'ingorane nyamukuru ikanatubabaza cyane ni mu gihe abantu n'uba yari asanzwe abizi ari ku muti aheza akagenda akibaruka umwana akomeye mu gihe yabimenye kandi akabimenyesha agakurikirana mugabo turababara rwose iyo tugiye tubona nk'umubyeyi aje kwipimisha ageze ku kwezi kugira munani agira yibaruke agacaba niho amenya ko agwaye umugera wa SIDA
birababaje
aracakenewe rero ibikorwa byinshi byo guhimiriza biracakenewe rwose kugira ngo abantu batinyuke bipimishe
None Dr. Audrine ni muri makeya turimo turajya ku musozo muri makeya inama mwatanga mukurikije nk'ingorane mufite mu kugera ku barwayi cyangwa se uko kubahimiriza kugira ngo ibikorwa bibashe kurushaho kugenda neza ni nagira ngo mbahe ijambo muri bamusozo
yego murakoze cyane ico no shikiriza hanini no vuga nti aho tugeze benshi baramaze kumva ko kugwanya kwikingira kugwanya kwivuza gukurikiranishwa ari ikintu gihambaye cyane ku muntu agwaye umugero wa SIDA rero nkuko mugenzi wa Jedewe yabivuze hariho benshi usanga batabitahura ngira nukutamenya hari n'abandi ngira bataronka izo nyigisho zikwiye aho ni hariho imigwi imwe imwe umuntu ashobora kuvuga hariho nk'abana batari mu ishuri umuntu avuga ati ashobora kuba bataronka inyigisho zikwiye batiga ashobora kuba ari abantu bari mu makambi y'impunzi hariho abantu benshi umuntu abona ko aho hantu hashobora kuba hariho umugabo kugira ngo umve ko bashobora kuba boronka indi nyigisho zikwiye umuntu abakwiye kuja kubasangayo rero nibyo dusanze dukora ngaha muri abo befa aho tuza tukava hano muri clinique tugagenda n'umudugu urimo byose tugatangayo izo service ra izo tukatanga izo nyigisho tugaca dutangayo nibyo n'amacune kwita ama service ngira muri afasha
nibyo mwavugaga clinique mobile ho mugenda n'imodoka ifite ibintu byose bikenewe
kugira ngo mobile ego hama handi naho kubasanzwe bagwaye umuntu arahimiriza nkuko yabivuze hari abatabyemera mugabo onyaho tugeze nta muntu yobagihisha amuntu yobagihisha burya uri wifutse ibiva canke ikintu nk'ico mugurumva aba hari ingora
mbashimire mwese rwose kuri ikiganiro tugiranye Dr. Audrine Kaneza nawe Bwana Dewo ndayituye ko nabadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mbashimiye cyane mwese abaduteza amatwi namwe ababajije ibibazo n'abatanze inama mugire ibihe byiza.